mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banwanye mwiriwe neza ingingo z'ingenzi z'amakuru. MONUSCO irasaba ko amagambo abiba amacakubiri mu moko ya Kivu yepfo ahagarara.
Ikitu abaza nuko mu rukuri ababikora batigera bakurikiranwa n'ubutegetsi n'uyu munsi bakaba bakomeje gukomeza guhamagarira abantu gusenya kwirukana abanyamurenge muri iki gihugu.
Uyu ni Ruhanga Alexis, umwe mu baturage bari mu biganiro by'umuyobozi wungirije wa MONUSCO Kasim Diagne wabasuye. Muri iyi minsi ibitero bya grenade bimaze kuba byinshi mu Burundi. Icyanyuma cyahitanye umutegarugori w'umusirikare mukuru mu ngabo z'igihugu Colonel Aaron Ndayishimiye iwe i Bujumbura. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasuye ingabo z'igihugu zagiye kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique. Naho Korea ya ruguru isanga bikwiye kurangiza intambara yayo na Korea yepfo. Amakuru arambuye ni mukanya gato cyane, ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere hano mu Burundi aho igipolisi uyu munsi cyafunze umunyamakuru Aime Richard Niyonkuru wa Radio Bonesha FM igihe gito ubwongubwo yari mu kazi ashakisha amakuru ku magrenade amaze iminsi aturikira mu mujyi wa Bujumbura. Fidele Niyongabo arabagezaho iyi nkuru.
Iradio akorera Bonesha FM yatangaje ko uwo mumenyesha makuru yahagaritswe n'igipolisi mu gitondo cy'uno munsi kwa gatanu, yarekuwe inyuma yo kwamaza amasaha atari make mu biro bidasanzwe bijejwe iperereza BCR. Tiyangurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano w'igihugu yatangaje ko niyo nkuru atidondoye nk'umumenyesha makuru. Ku munsi wa mbere grenade zibiri zaraturikiye mu kibanza mabisi ahagararamwo mu gisagara cya Bujumbura, mugiye ku munsi w'Imana igitero cya grenade cyakozwe ku mwa mukuru wa politike Gitega cyahitanye abantu babiri nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru rya umugwi ugwanya ubutegetsi Red Tabara ukorera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo wari yitiriye igitero cyakozwe ku kibuga cy'indege cy'i Bujumbura ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Igitero cyabaye igihe Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yariko yitegurira kuja mu ikoraniro rusangi ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i New York.
Fidele Niyongabo, turakomezanya noneho muri Mozambique. Abaturage barimo baragaruka buhoro buhoro mu byabo bari barahunze mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu, aho ingabo za Mozambique zifatanyije n'iz'u Rwanda zirukanye abajihadist bari barahigaruriye. Fidele Niyongabo nyine komeza.
Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Ronald Rwivanga yabwiye itorokanizo ry'amakuru yo mu Bwongereza Reuters ko baza bamaze gutabukana abantu 225, amenyesha ko atabibazo bihari by'umutekano wabo. Mu kwezi kw'indwi inteko z'u Rwanda n'inteko za Mozambique zarinjiye mu ntara ya Cabo Delgado zigarurira ibice by'iyo ntara itunze amatungo akomeye yo munsi y'ubutaka. Leta ya Mozambique ivuga ko abagwanyi b'abayisilamu bariko barayanyaga. Abategetsi bo mu ntara ya Cabo Delgado bakaba basavye abasivile kugaruka muri iyo ntara. Yamara abategetsi b'ishyirahamwe ONU siko babibona, batangaza ko itagaragara ko ububasha bw'abo bagwanyi bwagabanijwe bikomeye, bamenyesha ko gutana mu mitwe kubandanya mu bice bimwe bimwe. Uretse inteko z'u Rwanda, inteko z'ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika mu manuko SADC mu mvunyapfunyo nazo nyene ziriko zigenzura muri iki gihe akarere ka Cabo Delgado.
Ijwi rya Amerika noneho tujye muri Korea ya ruguru. Kim Yong Jong, mushiki w'umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu, umwe mu bantu bavuga rikijyana, yakiriye neza igitekerezo cya perezida wa Korea yepfo Moon Jae-in cyo kurangiza intambara hagati y'impande zombi. Fidele nabyo arabibagezaho.
Ako kamo perezida wa Korea yepfo Moon Jae-in yateye muri indwi kagenewe gutuma haba intambwe mu biganiro na Korea ya ruguru byahagaze muri iki gihe. Icyegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Korea ya ruguru Ri Tae-song yasavye ku munsi wa kane kwa kirikare kuba botangaza irangira icyese ry'ingwano yo muri Korea byo mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zibandanya gushira mu ngiro imigambi gwanya iyo guciwe yatanze akarorero k'inteko za Amerika ziri muri Korea yepfo no mu karere kose ko muri Aziya iyo mu buseruko yamara Korea ya ruguru yarahinduye imvugo yayo amasaha make y'inyuma yaho mu itangazo ryashikirijwe na Kim Yo-jong mushiki w'umutegetsi mukuru wa Korea ya ruguru Kim Jong-un. Kim Yo-jong yagize uruhara rukomeye cyane mu byerekeye imigenderanire hagati y'igihuciwe na Korea y'Epfo mu myaka ya vuba, yavuze ko gutangaza irangira icyese ry'ingwano hagati y'ibyo bihugu bibiri ari icyumviro cyiza. Yanasabye ko hoba ibiganiro hagati y'izo mpande zombi kuri icyo kibazo. Icyo yasabye gusa ni uko Korea y'Epfo yohindura imvugo ikoresha ku byerekeye igihugu ciwe.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudusange no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ku maradio yanyu kandi mu Rwanda mudusange kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19.22. Mukanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangiye uruzinduko rw'iminsi ibiri mu mujyi wa Pemba, umurwa mukuru w'intara ya Cabo Delgado muri Mozambique mu majyaruguru y'igihugu. Uyu munsi yasuye ingabo z'u Rwanda, Urwanda rwohereje abasirikare n'abapolisi 1000 gutera inkunga ingabo za Mozambique kubohoza Cabo Delgado. Umunyamakuru w'ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda cyitangazamakuru RBA Divan Uwayo ari mu baherekeje Perezida Kagame, yavuganye na mugenzi wacu Venuston Nshimiyimana maze amubwira ingingo zikubiye mu ijambo Perezida Kagame yagejeje ku ngabo z'u Rwanda ipemba.
Amwijambo rya Perezida Kagame yagarutse kugushimira ingabo z'ibihugu byombi ku kazi gakomeye zimaze gukora muri iyi ntara, aho zirukanye ibyihebe byari byarayiyogoje. Agira ngo itangaza amakuru ryaba iryo mu Rwanda yewe na mpuzamahanga muri iyi minsi twagize amahirwe yo kugera muri iyi ntara ahari ibikorwa bigaragarira amaso by'akazi kamaze gukorwa n'ingabo z'u Rwanda. Ako kazi rero kamaze gukorwa n'ingabo z'u Rwanda kagaragarira amaso kubera ko n'abaturage batangiye kugaruka mu byabo, ari naho rero Perezida Paul Kagame ahera ashima ko ibimaze kugerwaho bitanga icyizere cyo kugarura ituze n'umutekano, ndetse abaturage ba Cabo Delgado bakinjira noneho mu bikorwa nyirizina byo kwiteza imbere byo kubaho mu ituze n'umutekano usesuye mu buryo burambye. Perezida Paul Kagame rero nyuma yo gushima ako kazi kamaze gukorwa yavuze ko hari akandi kagomba gukomeza, yavuze ko ari akazi kagomba gukomeza atari akazi gahagarariye ahangaha. Avuga ko mu by'ukuri ibyakozwe bifite agaciro kabyo kuko abanyarwanda bari ahangaha, ingabo na polisi b'abanyarwanda bafatanyije n'aba Mozambique bitanze bakihanganira amajoro, bakihanganira imbeho, bakihanganira n'ibindi bibazo byose bahuriye nabyo ku rugamba. Avuga ko kuba n'umusirikare umwe yatakaza ubuzima ku rugamba ari ikintu kitari gito, ariko avuga ko no gufasha abaturage kongera gutekana ari cyo cy'ingenzi kandi igikuru ahangaha. Aha yakomoje ku kazi kagomba gukomeza, avuga ko igihugu cya Mozambique na leta ya Mozambique aribo bazagena igihe ibi bikorwa byo muri Cabo Delgado byo kugarura ituze n'umutekano bigomba kumara bikorwa ku bufatanye bw'ingabo z'ibihugu byombi.
Washoboye kugera ipemba mu murwa mukuru wa Cabo Delgado ndetse no mu duce twegereye uwo murwa mukuru, niki wavuga ku mutekano muri rusange ari aho ngaho ndetse no mu mujyi wa Mocimbo da Praia?
Venus, icyo navuga ni uko hano mu murwa mukuru w'intara ya Cabo Delgado hano Pemba umutekano biragaragara ko uhari, umutekano urahari, ariko no mu makuru twagiye tubona mbere ntabwo Pemba ari icyicaro gikuru cy'intara ya Cabo Delgado higeze haba ibitero by'iterabwoba cyangwa se ngo ibyihebe byigabize uyu mugi biwugire nk'uko ahandi byahagize. Warukomoje ku karere kamwe mu tugize iyi ntara ya Cabo Delgado, akarere ka Mocinho de Praia, n'ahantu mu by'ukuri twavuga ko hashegeshwe bikomeye cyane n'ibitero by'ibyihebe, kuko umujyi wa Mocinho de Praia wo twawugezemo warasenyutse, inzu z'abaturage, inzu zakorerwagamo n'inzego z'ubutegetsi zaratwitswe mu buryo bugaragara, ibikorwa remezo birimo amashanyarazi n'ibindi byose no mu gihugu ku cyambu byaratwitswe ku buryo ureba rwose ukabona no kongera kubaka uyu mujyi bizatwara igihe. Ni nako byagenze ku wundi mujyi wo mu kandi karere witwa Palma, nawo waratwitswe bikomeye, ngira ngo abantu baribuka amakuru yagaragaye kuri za televiziyo n'ibitangazamakuru mpuzamahanga mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, ubwo abakerarugendo 12 bari muri hoteli yitwa Amarula aho ngaho Palma bakaswe imitwe n'ibyihebe bikayimanika aho abaturage bose bareba, nyuma bakongera kubategeka kubataba, navuga ngo hafi mu nkengero za hoteli bari basanzwemo bicwemo. N'urugero rumwe mu zizwi nyinshi cyane z'ubwicanyi bwakorewe aho ngaho Palma. Ariko ikigaragara ni uko nubwo ibyo byose byangiritse, nubwo umutekano muke wabayeho akaba ubwo bwicanyi, ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique zamaze kugarura utwo duce twose mo umutekano, ibyihebe byamaze kwirukanwa, ndetse by'umwihariko Palma ho abaturage batangiye kugaruka, abaturage babarirwa mu bihumbi bigera kuri 25 bamaze kuva ahitwa Afungi mu nkambi yahitwa Kitunda, ku buryo nk'inkambi ya Kitunda yarisiga yabagamo impunzi ziganjemo iza Palma zigera ku 10,000, ubu ngubu impunzi zisigayeyo zirabarirwa mu 1,000 kubera ko nyinshi zari za Palma zamaze gutaha, izitarataha ni za Mocinho de Praia, kuko Mocinho de Praia igice kinini by'umwihariko igice cy'umujyi ntabwo abaturage baratangira gutaha. Ingabo rero z'ibihugu byombi zikaba zivuga ko aricyo gikurikiyeho nyuma yo kwizera ko hari ituze, nabo bakaba bashobora gutangira ibikorwa byo gucyura impunzi.
Divin Uwayo, umunyamakuru wa Arabiye hi Cabo Delgado muri Mozambique, ndagushimye cyane kandi ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane namwe ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi abantu batazwi baraye bagabye igitero cya grenade ku rugo rw'intwazangabo mu gisirikare cy'igihugu Colonel Aron Ndayishimiye mu mujyi wa Bujumbura, cyahitanye umutegarugori we n'umukozi we. Pierre Claver niyo nkuru yakurikiranye inkuru ari Kigali mu Rwanda.
Igipolisi nico cemeje ku rugo rw'intwazangabo yo ku ipete rya Colonel mu gisirikare cy'u Burundi ruri muri quartier ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura rwatewemo ibisasu by'amagrenade n'abagizi banabi bataramenyekana. Abantu babiri nibo basize ubuzima, harimo umufasoni w'iyo ntwazangabo bitavye Imana bamaze gushikanwa kwa muganga. Amakuru Ijwi rya Amerika ryaronse nuko iyo ntwazangabo Colonel Aron Ndayishimiye arongoye ibatayo y'2012 ikorera mu ishamba cimeza rya Rukoko. Ku munsi wa mungu heze igipolisi cemeje ko iryo shamba ariryo ryazananyemo abantu bitwaje ibigwanisho bagabye ibitero ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ibi bije bikurikira ibindi bitero vy'amagrenade mu bice bitandukanye vy'igisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi hamwe n'igitega ku mugwa mukuru wa politike guhera mu ntango z'iyindwi. Haba kuri iki gitero cabaye ku rugo rw'intwazangabo ndetse no kuri ivyo bindi, igisirikare ntaco kirashima kubivuga ko inama nshingamateka yateye ivyatsi ubwo bugizi bwa nabi. Alexis Badianda Gihimbaze, umuvugizi w'umukuru w'inama nshingamateka, niwe yasomeye abamenyeshamakuru itangazo kuri uyu wa gatanu i Bujumbura.
Inama nshingamateka iriyamirije ububisha bugamije kwerekana ishusho mbi y'igihugu cyacu mu makungu, na cyane cyane muri kino gihe y'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yitabye inama ya bose igira ya 2026 ibihugu birikiye mishyamba mpuzamakungu ni iriko birabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama nshingamateka Burundi isabye ishimitse inzego zibijejwe kubandanya amatohoza yimbitse kugira ngo abenegihugu bamenye abagize ubwo bubisha. Igasaba kandi ko hanwa isuzumategeko abamaze kumenyekana ko bafise uruhara n'ubwo bumeze bwa nabi. Inama nshingamateka isaba abenegihugu bose kuguma bafatanye mu nda. Inama nshingamateka Burundi irangije isaba amakungu gufata no gushikiriza abategetsi b'u Burundi abo bamaze kumenyekana ko bakoze ibitero by'iterabwoba.
Abo inama nshingamateka yikeka ko bakoze canke bari nyuma y'ivyo bitero, umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi Sylvestre Nyandwi yarabashize habona ku munsi wa gatatu w'iyendwi.
Amatohoza amaze gukorwa arerekana ko ivyo bitero bikorwa n'akagwi k'iterabwoba n'ivyaha vy'agahomerabunwa karongowe n'aba bakurikira: Alexis Nduhije ari nawe ari ku isonga ryako, Nyamoya François, Barankitse Margarita n'abandi tutaramenya neza umwidondoro wabo ariko tukirondera. Kubera ko abo barongoye ako karwi twavuze bataba mu Burundi, twaciye dufata ingingo yo kubasohorera imitahe mpuzamakungu.
Abo nabo bavyamirira kure babwiye Ijwi ry'Amerika ko ari rimentanya atawurifatiye. Marguerite Barankitse atwara ikigo Mezo Shalom ubu gifashe impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda inyuma yaho ico kigo n'abakirongoye byirukaniwe mu gihugu.
Ubu ubagomba ngo banje inkokora ko nokwihebura ihi bambewe ivyo birego bintumya ahubwo mbandanya nkora baranciriye urubanza ko guherayo babona mbandanya ibikorwa. N'ubu rero ntibinteye ubwoba, barabonye bahejeje kunyangaza ko nagiye nkubakira abana imahama, nkigisha abana nkabarungika muri kaminuza, nkigisha nkavura, none bagira ngo bantere kuku intiba ishushe amakungu amharira ivomo. Ariko ntibintera ubwoba ndaremye.
Bimwe mu bihugu bya Buraya byamaze kugabisha ababo baba canke baca mu Burundi ko burikanura. Mu itangazo ry'ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi, Abafaransa bategetswe kwiyubara kubera umutekano mu gisagara ca Bujumbura n'Igitega utifashe neza. Byongera ko kw'Abafaransa babujijwe kuja ahaburira abantu benshi nko mu masoko no ku bituro vy'imodoka rizunguruza abantu i Bujumbura n'Igitega vy'umwihariko mw'ijoro. Ico bikoze inama nshingamateka irahumuriza Abarundi n'abanyamahanga hanga kwabajeje umutekano barikanuye kugira ngo babakingire umutekano. Abarundi baba hanze muri diaspora nabo bashize habona urwandiko biyamiriza ivyo bitero. Abarundi baba mu makungu bobo batera intege abanyamahanga bifuza kuja mu Burundi ko batocika intege, bagasaba makungu n'abarundi ko bokwifatanya n'inzego za leta mu kugwanya abo diaspora yitako arabansi b'igihugu. Cyeklavenyo nkuru Kigali kubyijwe rya Amerika.
Mu Rwanda cyamunara yo kugurisha hoteli y'umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara iri Kigali yarangiye nta muguzi ubonetse. Cyamunara rero izakomeza kuzindi nshuro zose zidateganyijwe ariko. Ibindi tubibaze Eric Bagirubusa waganiriye na mugenzi wacu Venice Nshimiyimana.
Amakuru nari mfite kuri cyamunara nuko kuva saa tanu za hano i Kigali mu Rwanda aribwo bari bemerewe gushyira ibiciro muri cyamunara mu buryo bw'ikoranabuhanga, niyo saha ya nyuma bayarihise ifunga. Ariko noneho nkabwirwa amakuru ko banyira umutungo bo kwa Rwigara bari bahawe amasaha 24 yo kugira icyo bashyiramo, wenda kuvuga ko batishimiye agaciro yahawe cyangwa se bakavuga ko batanze nk'ikirego gitambamira iyo cyamunara. Nyuma yayo masaha 24 no kuvuga kuva ejo kwa gatandatu kugera ku cyumweru saa tanu, umuhesha w'inkiko nawe ngo yagombaga guhabwa amasaha 24 agakora raporo y'uko byagenze, bivuze ngo habaye habonetse uwaguze cyangwa se byanze ko bagura, niyo raporo yagombaga kuba yakora. Mu yandi magambo, Venuse Nshimimana,
mbese ubundi iyo nzu yari yahawe agaciro k'amafaranga ngahe?
Iyo nzu yari hawe agaciro ka miliyari imwe isagaho amafaranga make mu mafaranga y'u Rwanda, ko ariyo ko gaciro fatizo ku muntu washoboraga kuba yapiganira iyo cyamunara.
none watwibutsa muri make intandaro y'iyo cyamunara ndetse n'umutungo utezwa mu cyamunara aho uherereye
intandaro y'iyo cyamunara na amafaranga bavuga abarirwa muri miliyoni 500 nk'uko amakuru agera kuri radio Ijwi rya Amerika abivuga umuryango wo kwa Rwigara ngo waba warafashe mu izina ry'uruganda rw'itabi rwa Rwigara PTC mu kubaka iriya nyubako ni hoteli yagombaga kunganira yasenywe ahitwa mu Kiyovu ni hoteli ziringa ni nyubako ziringaniye itezwa mu cyamunara igeretse inshure nye mu Kanyara havuye nafashe ifoto zigatandukanywa noneho niyo ngiyo yasenywe n'umuhanda ucamo hagati muri make ni yo ngiyo rero bakavuga ko ihafashwe inguzanyo muri banki ya Kojebanki ukoje banki ni banki y'ubucuruzi ariko umuryango wo kwa Rwigara wo ukavuga ko nta nguzanyo iyo banki bayifitiye kuko ngo yandikiye umuryango wo kwa Rwigara ibaru ivuga ko nta nguzanyo bayifitiye kugeza ubu rero hategerejwe ubujurire buzaburanwa ku wa mbere bwatambamiraga iyo cyamunara Venusa Chimiba
urakoze Eric bagira ubusa munyamakuru w'Ijwi ry'Amerika y'Ikigali urakoze kandi urangize icyumweru neza
Radio Ijwi ry'Amerika noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kasim Diagne wungirije umuyobozi wa MONUSCO umutwe w'ingabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye ari mu ruzinduko mu ntara ya Kivu y'Epfo arasaba ko amagambo n'ubutumwa bihembera amacakubiri mu moko bihagarara mu turere twa territoire ya Uvira Fizi na Mwenga ni inkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ibuvira
Nyuma y'uruzinduko uyu muyobozi wo kugwego rwa MONUSCO muri Kongo yakoreje mu minembwe akabonana n'abayobozi b'ingabo za Kongo zikorera muri brigade ya 12 uyu muyobozi kandi yasuye n'abaturage b'impunzi bari ka Hololo ho muri groupe ma Kigoma territoire ya Uvira uyu munsi Kasim Diagne yabonanye n'abaserukira mwuko yo muri Uvira abagize inama y'urubyiruko mu mujyi wa Uvira abagize societe civile ndetse n'abagize n'inama y'umutekano mu mujyi wa Uvira Ruhanga Alexi Numwe mu bari bitabiri ibiganiro bari batumijwemo n'uyu munyamabanga w'umuryango w'abibumbye wungirije muri Kongo.
Ibyo twagarutse ni bibazo bihari bizwi by'amamenase ahari ubu nkuko ubizi aha muri Uvira duheruka guterwa ibintu biramaza rasenywa makanisa rasenywa abantu barakomeretswa ariko cyane biva mu rukuri kuma discours y'urwango arimo vugwa cyane n'abanyepolitike pijya no hino bazwi ikitu abaza nuko mu rukuri ababikora batigera bakurikiranwa n'ubutegetsi n'uyu munsi bakaba bakomeje gukomeza guhamagarira abantu gusenya kwirukana abanyamurenge muri iki gihugu
kuri iki kibazo cy'ubutumwa bw'ivangura moko bumaze gufata intera ikomeye muri Uvira bugenda bunyuzwa mu biganiro mbwibwa ruhame ndetse no kumbuga nkoranyambaga Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhatu yavuze yuko basabye inzego zikuru za MONUSCO mu gukora ubushishozi mu gusuzuma raporo ziva Uvira kuko ari zibageraho zirimo amacakubiri. Kiza Muhatu agira ati
"Na nimewaomba kwamba ripoti zote za kutoka Uvira waziangalie kwa makini kwa sababu nyingi zinajia ukabila na nyingi zinajia mambo ya siasa.
Na basabye ngo raporo zose ziva Uvira bazaza bazirebana ubushishozi budasanzwe kuko inyishi zuzu yivangura ishingiye kumo ndetse na politique. Kwazawa zanditswe na societe civile ariko izo societe civile zahindutse za politisi ndetse n'abavuga yuko ari inyangamugayo mu mwoko ubu nibo bahembera ivangura kubera intera ivangura rya mwoko rigezeho muri iyi territoire ya Uvira hari abatinya ko zishobora kuba intandaro z'intambara leta ya Kongo niramuka idahaguruka icyo kibazo
ikindi twagerageje kumwereka nuko mujukuri intambara yarigize imyaka ibera muri ho plateau uyu munsi hari bimenyetso byerekana ko yabaye importe ubu yazanywe hano muri plain haba Uvira haba muri plain amanama arimo akorwa nakorerwa hano Uvira nakorerwa za Remera imurenge n'ama discours y'urwango hamagarira amoko gwaguruka bakica abanyamurenge ameshi karakorerwa hano bigaragaza ko mujukuri ubu nkuko ho plateau yasenyutse ubu plain naho bishoboka Uvira ishobora gusenyuka mu gihe leta itohaguruka
Vedaste Ngabo kubwa radio Ijwi rya Amerika Uvira mutarakivuye
Ijwi rya Amerika dusubire mu Burundi Murabizi leta yahagaritse ibirori n'imihango byo mu miryango byose byabaga hagati mu cyumweru bizajya biba muri weekend gusa. Ibyemewe ni birebana n'imihango yo kubitabye Imana. Ni mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona. Bikubiye mu mabwiriza minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano yandikiye baburamatari b'intara zose z'igihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda.
Muri urwo rwandiko, umushyikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu n'umutekano Gervais Ndirakobuca yandikiye baburamatari abamenyesha ko hibonekeza ikwirakwira ry'umugera wa corona mu gihugu. Yamenyesheje ko bituruka ko henshi mu gihugu abantu biraye, bigatuma ingingo zo kwikingira zidakurikizwa na cyane cyane mu bantu bateye imbere. Yaciye amenyesha baburamatari ko kubera uko kwirara kw'Abarundi, imanza zose ziba hagati mu ndwi zihagaritswe, imanza n'iminsi mikuru bikazohora bikogwa ku wa gatandatu no ku w'Imana gusa. Yasavye urongoye igipolisi cy'u Burundi gufasha kugira iyo ngingo yubahirizwe. Umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji Martin Interetse yaboneyeho gutomorera Abarundi uko ibintu bigiye kuza biragenda.
Imanza z'ubugeni, imanza zo gukwa no gukosha, imanza bitangwa amadiversaire n'izindi zose muzi zamazikogwa n'Abarundi n'Abarundikazi eka naba mu Burundi havuyemwo urubanza rumwe bwonyene, urubanza rw'amaziko. Kuko amaziko ntategugu, amaziko aza giturumbuka kuko n'umuntu aba yitavye Imana yashengeye abakeneye guherekezanwa iteka. Abenegihugu bamenya yuko n'ibikurikira byose ko n'imigenzo y'Ikirundi na cyane cyane ibyo gukaraba, ibyo guca ku mazi, iyo ngingo ntibiraba, uzobirenga ko azobihanirwa.
Abanyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura baganira na Radio Ijwi rya Amerika muri rusange barashima iyo ngingo ariko n'amakenga ntabuze.
Ku bwanje je mbona mengo iyo ngingo ni nziza kubera mbura umengo byotuma umurindi w'iyo ngwara COVID-19 ugabanuka, ahubwo yoraba agafata n'izindi kugira icyo kizo kibandanye gitema gitongora mu gihugu cy'u Burundi.
Iyo ngingo y'umushikiranganji ni nziza cyane mu guko jewe ndiko ndavyumva ntibikwiye gusa ko vyoba hagati mu ndwi, ahubwo boraba n'ama weekend n'uvuga amasamedi dimashi tubona yuko nayo nyene ari otorize ko izo manza zobera ko ahubwo ko nayo nyene yohagarara mbere, ahubwo nkobona yuko ho bakwiye n'izindi kingo meregeza umuntu yaramuka afise rubanza yogenda karurangurira muhiriwe.
Ingingo umushikiranganje yafashe ni nziza ariko ni kuraba bari bamaze gutevoya imanza kuko gushika unyera abantu bamaze gutevoya imanza gushika mu December. Sinzi ko abo babateguye izo manza ko bazobaha dere ariko ubundi ingingo yari nziza.
Martin Interetse yamenyesheje ko mu bindi bihugu ibiharuro by'abandura vyiyongera ku rugero ruri hejuru, hafatwa ingingo zo kugumiza abanyagihugu mu mazu arico gituma amenyesha ko iyo ngingo ari ntabanduka. Ni mu gihe hari abavuga ko hari imanza zazimaze gutegurwa imbere yo kwiyongingo isohoka.
Iyo ngingo yafashwe ni ingingo yo gukingira Abarundi bose muri rusange, si ingingo yafatiwe umuntu. Abo bantu bateguye amamanza yobaye ku wa kane, ku wa gatanu, gatatu, ku wa mbere barafise abo bagiraniye amasezerano baca bagenda bakavugana. Kuko ingingo yafashwe ntabanduka kandi ija mu ngiro guhera umunsi ifatiwe. Kuko ingingo niyo gukingira abanyagihugu, siyo guhotora, niyo gukingira abenegihugu. Na cyane cyane ko turiko turaraba ibyo ingingo yafashwe yishimikije ibiharuro vyatanzwe n'amaserivisi ajijwe kwegeranya ibiharuro vya coronavirus.
Mu bakurikiranira hafi ikibazo c'amagara y'abantu babona ko iyo ngingo ari nziza naho hari bikibuze. Kome Konakuze, umushakashatsi ku ndwara zandukira mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara, amenyesha ko hagikenewe byinshi kugira ako karanda gatuzwe.
Hari intambwe ntoyi nto cyane iri hasi ni ukwemeza ko ico kiza kiriho, hama ubakuru ku rwego rwo hejuru turabona amatangazo tukabona bakakivuga, tumva yuko bihananiriza n'abanyagihugu yuko boje bafata ingingo zo kwirinda. Iyo ni intambwe itangura.
Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Imirimo y'inteko rusange ya 76 y'umuryango w'abibumbye Loni irakomeje mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yayigejejeho ijambo ryafashwe kuri video ejo bundi kwa gatatu. Ku ruhande rwe President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yagejeje ku nteko rusange y'umuryango w'abibumbye ijambo rye ejo kuwa kane ari ku cyicaro cya Loni i New York. Uretse iryo jambo, President Ndayishimiye arabonana mukanya n'abarundi batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irahababereye. Muze kudukurikira kuri Facebook Live guhera saa tatu y'ijoro ku isaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Ijwi rya Amerika, nshuti zacu, nahangaha aya makuru yacu ahumurije, mbashimiye cyane ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.